yimwumva ni radio y'ijwi ry'America ivugiye Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venus Nshimiyimana n'umwanya w'amakuru duhera ko hirya no hino ku isi mwateguriwe na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Veniste, mwaramutse baduteze amatwi, turayahera mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ejo ku munsi w'Imana ko atagukekeranya u Rwanda rwashigikiye umugwi w'abarobeli mu gihugu ciwe, ariko ashimangira ko agihagaze kukurondera imigenderanire myiza n'u Rwanda biciye mu nzira y'amahoro. Ibi abivuze nyuma yaho muhari M23 wivyukiranije mu gutana mu mitwe mu minsi heze n'inteko za FRDC mu buseruko bwa Congo hafi y'urubibe n'u Rwanda. Mu ijambo ryaciye kuri televiziyo ya Congo, Perezida Tshisekedi yavuze ko yamye ashira imbere kubaka igitarurwa mu gishingo cyo kubaka impome. Yaravuniye akagohe ibihugu bibanyi ko bitofata akamo kiwe ko gushaka amahoro nko gutagira inkomezi canke inguvu. Ati ntibice biba icyitwazo ku bihugu bibanyi cyo guca bibasotora. Perezida Tshisekedi ibi yabivuze igihe yari mu rugendo mu gihugu kibanyi Congo Brazzaville kuganira na Perezida Denis Sassou Nguesso. Ni mu gihe kandi ambasaderi w'u Rwanda muri RDC Vincent Karega ejo ku munsi w'Imana yabwiye ijwi rya Amerika ko yemeje ko u Rwanda rugihagaze ku nama zibera i Nairobi mu rwego rw'umuryango w'ubuseruko bwa Afrika w'ubumwe bwa Afrika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nk'inzira izogarukana amahoro muri icyo gihugu.
Washington ijwi rya Amerika.
Nayo mu burengero bwa Afrika abantu bitwaje inkoho bararashe bongera baraturitsa amagerenade mu isengero Katolika mu manuko bushira uburengero bwa Nigeria harejo ku munsi w'Imana. Abashinga amateka batowe mu ntara byabereyemwo bavuze ko hafuye abantu batari bake barenga 50. Umushinga amateka Ogunmo Laisuyi Oluwole yavuze ko ico gitero cyatumbereye isengero Katolika gitiriwe Mutagatifu Francis ni muri leta ya Ondo igihe abakristu bariko barahimbaza umunsi mukuru wa Pentecote. Abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana. Leta ya Ondo isanzwe izwi ko iri mu zirangwamwo umutekano muri Nigeria, naho higeze kuboneka amatati hagati y'abarimyi n'aborozi. Munako karere nyene ko mu burengero bwa Afrika abakuru bihugu byo mu burengero bwa Afrika nyene bavuze ryo kuwimana ko bagumijeho ibihano bafatiye Mali, baremeye kuzobikura igihe abasirikare bari ku butegetsi bo kwihutisha umugambi wo gusubiza ubutegetsi abasivile. Iyi ngingo yafashwe inyuma y'inama yahuje abaperezida b'ibihugu byo muri CEDEAO yari itumbereye kwihweza icyo bokora ku bihugu bya Mali, Burkina Faso na Guinea Conakry, ibihugu birongowe n'abasirikare biciye muri coup d'etat kandi nta mugambi wa hafi bifise wo gusubiza ubutegetsi mu minwe y'abasivile. Ibihugu ko ari bitatu byarataramuwe muri 15 bigize ishyirahamwe CEDEAO.
Washington ijwi rya Amerika.
Nayo hanze y'umugabane wa Afrika hano muri Leta Zunze za Amerika abantu batandatu barishwe abandi 25 barenga barakomereka inyuma yo kuraswa mu mpera zindwi irangiye muri Leta Zunze za Amerika. Abambere barasiwe mu gisagara cha Philadelphia muri Leta ya Pennsylvania ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu. Abandi baraswa mu gitondo cejo ku munsi w'Imana i Chattanooga muri Leta ya Tennessee. Muri Philadelphia abagabo babiri hamwe n'umugore umwe bishwe n'abantu bacucagiye amasasu mu kivunga cy'abantu bari mu birori byo kwidagadura mu ijoro. Umugenduzi w'igipolisi yavuze ko abo bantu barasiwe mu ibarabara bakunze gukoreramwo ivyo birori buri mpera y'indwi. nayo muri Chattanooga umukuru w'igipolisi Celeste Murphy yavuze ko harashwe abantu 14 barimwo abana babiri bishwe abandi bakomeretswa n'imodokari yariko irahunga ayo masasu. Ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, Uburusiya bwaracucagiye ibisasu vya misile mu gatondo kejo ku munsi w'Imana i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine, bubaye ubwa mbere mu kiringo kirenga ukwezi Uburusiya burasa uwo murwa mukuru. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwavuze ko bwasambuye ibiduga vya Blende byarungitswe muri Ukraine n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaragabishije ko igihe igihugu ciwe kigiye gutera ibice kitarateramwo mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi byobandanya ku mugambi bifise wo kurungikira Ukraine, ibisasu vya rokete birasa ikirere kirekire. Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden yavuze mu ndwi iheze ko Amerika itegekanya kurungikira Ukraine uwundi mugwi mushasha w'ibigwanisho bifise agaciro kangana imiliyoni amajanindwi z'amadolari. Mu kiganiro yatanze kuri televiziyo, Perezida Putin nawe yavuze ko ibi byose atakindi bigamije atari ugushaka kwiyi ntambara imara igihe kirekire uko bishobotse. Yaragabishije ko mu gihe Ukraine yoronswa ubwo bwoko bwa roketi, Uburusiya buzoca bukoresha uburyo bwose bufise busambure ububiko bwose bw'ibirwanisho bya gisirikare bitunzwe muri Ukraine.
Urakoze Aloyse Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri FM turi kuri 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri internet kuri wa eshatu radio yacu VOA akadomo.com na kuri Facebook na Twitter ni kuri VOA radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: Leta y'u Rwanda ikomeje kuvuga ko idashyigikiye umutwe wa M23, igasaba ko ikibazo kirangizwa n'imishyikirano hagati y'Abanyekongo.
Yego, hari umwuka mubi kuva igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko kuri yo nta M23 nta Rwanda. Ni ikintu kimwe kandi twe mu Rwanda tuzi neza inkomoko ya M23 imyaka 9 ishize.
Ambassadeur Vincent Karega uhagarariye u Rwanda i Kinshasa, Canada, yemeye kwakira umubiri wa nyakwigendera Jérôme Clément Bicamumpaka wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda mu mwaka w'1994. Yatabarutse ari mu bitaro i Nairobi muri Kenya mu kwezi gushize.
Kuba Canada yaramwakiriye cyari icyifuzo cya nyakwigendera, ariko ni icyifuzo cy'abana be. Ubu rero twabonye batwemereye, mbese turiruhutsa.
Madame Janine Hakizimana bica mu mpaka, tubafitiye n'amakuru y'imikino. Ntimujye kure, ni mu kanya. Leta y'u Rwanda ikomeje kuvuga ko idashyigikiye umutwe wa M23, igasaba ko ikibazo kirangizwa n'imishyikirano hagati y'Abanyekongo. Uhagarariye u Rwanda i Kinshasa, Ambassadeur Vincent Karega, yahaye ikiganiro cyihariye ijwi ry'Amerika, atangira avuga uko abona umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Kongo.
Yego, hari umwuka mubi kuva igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko kuri yo nta M23 nta Rwanda. Ni ikintu kimwe kandi twe mu Rwanda tuzi neza inkomoko ya M23 imyaka 9 ishize. Ari abantu bavuye mu ngabo za Kongo, ari abantu bari bafite ibyo basaba, ari n'abantu bageze ku rwego rw'imishyikirano na Kongo, ndetse bagirana amasezerano y'ibyo bagomba gufatanya mu gukemura. Ariko mu minsi ishize bararasanye cyane, ingabo za Kongo zahura n'ibibazo zigashaka kubyitirira u Rwanda ko abo ba M23 cyangwa 23 badashobora kwirwanaho ubwabo abadafite gifasha aricyo Rwanda kubera ko begereye umupaka w'u Rwanda n'uyu Bugande.
Musanga uyu mwuka mubi hagati y'ibihugu byombi uzarangira ute? Mubona imigenderanire myiza izongera kuboneka gute?
Ego twebwe mu Rwanda turacyakomeye ku nama z'i Nairobi mu rwego rw'umuryango w'Iburasirazuba bwa Afrika ndetse no mu rwego rw'umugabane wa Afrika, Africa Union, n'ejo bundi Congo Rwanda habaye kubiganiraho mu nama y'umuryango w'abibumbye y'umutekano, aho hose inama nyamukuru nuko hasohokurwa bya biganiro bya Congo nabo bafite intwaro n'ibihugu bigize umuryango w'Uburasirazuba kongera bikaganira, noneho no mu rwego rwa ya nama y'ibihugu byo mu biyaga bigari ICGLR binyuze ku uyikuriye uwo nguwo ariwe Angola akagerageza guhuza yaranabitangiye umuyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'umuyobozi w'u Rwanda baganire urwikekwe ruveho tujye mu bikorwa bifatika by'ubufatanye duharanire twese ko amahoro arambye yaboneka mu Burasirazuba bwa Congo.
Ibyo biganiro mukomojeho byatangijwe na perezida w'umuryango umwe bw'Afrika bigakomezwa na perezida wa Angola, ibyo biganiro byageze kuki?
Ntabwo byari byatera intambwe, ni ibintu bishya. Bavuze ko umuryango wabibumbye inama y'umutekano n'abakuru b'ibihugu ku buryo bw'inama na telefoni bashoboye kuganiraho ibindi bizakomeza haba i Nairobi cyangwa muri Angola, tuzabimenya vuba.
Hari abasirikare babiri bavugwa ko bafashwe na leta ya Congo, u Rwanda rukavuga yuko bakuwe mu Rwanda bagashimuswe. Abo basirikare magingwa yabarihe bazasubizwa mu Rwanda bizagenda bite?
Amakuru afite nuko baba baragezejwe hano Kinshasa, ariko guverinoma ya Congo yemeye ko izabasubiza u Rwanda. Ntibirakorwa, ariko twizeye ko ijambo biyemeje rizashyirwa mu bikorwa.
Nta munsi n'umwe ushira hatabaye imyigaragambyo yamaganye u Rwanda, ariko imyigaragambyo ndetse ikwibasira wowe nk'uhagarariye u Rwanda aho ngaho i Kinshasa, ibintu nk'ibyo ubibaho gute, ubyakira ute?
Uko ntandukanira n'u Rwanda biragoye, ni njyewe bashyikira, ni njyewe uri hafi, ariko nanjye nibaza ati ese ibibazo biri mu Burasirazuba gukuraho ambasaderi cyangwa guca umubano n'u Rwanda cyangwa ndetse no kujya mu ntambara n'u Rwanda birahita bikuraho ADF, birahita bikuraho ibikorwa bya FDLR bya za mayimayi zitandukanye mu gihugu cyangwa se abantu bapfa muri za Ituri, niwo muti n'icyo gisubizo cyangwa ahubwo abanyekongo bashyira ibitekerezo hamwe n'imbaraga zabo hamwe bagafasha inzego z'ubuyobozi kunonosora uburyo abo bitwaje intwaro bazamburwa bagasubiza mu buzima busanzwe, ubushomeri bukarwanywa, imiyoborere ikaba myiza aho bari, abananiranye mu bufatanye n'ibihugu byo mu karere nk'uko byemejwe i Nairobi bigashyirwa mu bikorwa aho guterana amagambo cyangwa se inzangano hagati y'u Rwanda bishingiye gusa ku rwikekwe n'amagambo. Kandi twaraberetse neza ko nta nyungu bwite dufite mu gushyigikira ibikorwa bya M23 nk'uko nta n'inyungu dufite mu kubasenya kandi bari ku mugambi no ku masezerano y'ibiganiro n'igihugu cyabo.
Ambassadeur Vincent Karega uhagarariye u Rwanda i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
igihugu cya Canada cyemeye kwakira umubiri wa nyakwigendera Jérôme Clément bica mu mpaka wari ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda muri 1994 yatabarutse ari mu bitaro by'i Nairobi muri Kenya mu kwezi gushize ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2022. Umuryango we utuye mu mujyi wa Montréal muri Canada. Navuganye n'ubashakanye Madame Janine Hakizimana atangira mbwira uko yakiriye icyemezo cya leta ya Canada.
Mu by'ukuri kuba Canada yaramwakiriye cyari icyifuzo cya nyakwigendera, ariko ni icyifuzo cy'abana be. Ubu rero twabonye batwemereye, mbese turiruhutsa kuko byari ngombwa kwaza nibura iyo myaka abanze ko aza ngo tubane hano, ariko nibura tujye dushobora kumenya ko ari hano aho yifuje kuba kuva bamurekura.
Ndifuza kukubaza iki kibazo, nigeze kukubaza ariko harabumva ijwi rya Amerika wasanga bataracyumvise, kuba warasabye ku mugabo wawe agusanga muri Canada ari muzima ntubyemererwe, ukaba umuhawe atakiriho, ubifata ute, wabyakiriye ute?
Mu by'ukuri njyewe nabonye ko iki gihugu nk'uko nababwiye ubushize cyamuciriye nk'urubanza rwa Pilato, kubera ko igihe yari akiriho ntacyo tutakoze kugira ngo tubereke ko uyu mugabo ari umwere, kandi ko nta kintu cyahungabanya ubutegetsi bwa hano. Kuba rero bamwakiriye nyuma yahamaze kwitaba Imana, nyine tugumana intimba yuko banze kumwakira. Ariko nk'uko Jérôme nk'uko nababwiye, yari umuntu uvuga ati ibi bintu byose turimo bizashira, ubwo natwe tuzakomeza turwanire ko azageraho arenganurwa, ahanagurwaho icyo Canada yashatse kumusiga bamubuza kuza hano. Ikintu nakomeza kuvuga ni uko situasiyo y'umugabo wanjye yo kwanga kwakirwa hano muri Canada, haracyari abandi bari kumwe abasangirangendo be ubu ngubu bari muri Niger, nabo bakifuza gusanga imiryango yabo, bakaba bagomba kuba bajya mu Bufaransa, mu Bwongereza no muri Denmark. Kugeza ubungubu ibyo bihugu bikaba bitarabakira, bakaba basa n'ababaye imfungwa muri Nigeri, kandi bashobora gusanga imiryango yabo.
None imihango yo guherekezanya kugendera bica mu mpaka igeze he?
Turateganya mu by'ukuri kumushyingura kwa gatandatu ku itariki 11 z'uku kwezi. Turumva turiteguye kugira ngo tumuherekeze, abantu benshi badufashe mu mugongo. Ariko nk'uko nababwiye, ikibabaje abantu gikomeza kubababaza ntabwo ari uko mbese Imana yamuhamagaye, ni ukubona akarengane arinze atahana nako ajya hariya asanga Imana. Icyo kintu n'ikintu abantu bakomeza kumbwira bati ni byiza ko tumuherekeje, ariko turacyafite agahinda. Injustice yagombye kubaho imyaka 23 ishize. Njyewe ariko nkongeraho mvuga nti abanyarwanda benshi barababaye, ntabwo ari Jérôme gusa, abanyarwanda benshi barababaye kubera injustice bakomeza kugirirwa hirya no hino ku isi.
Madame Janine Hakizimana bica mu mpaka, ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze kandi mukomere, mugira amahoro.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi. Ministeri y'ubuzima iravuga ko indwara y'umugabane bavukana ubugaru yongeye kwiyongera mu gihugu. Buri mwaka abana barenga 550 barayivukana. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Abaganga bavuga ko ubumuga bw'ubugaru buvugwa bugakira mu gihe umwana yavukanye ubwo bumuga ajanywe kwa muganga hakiri kare atararenza imyaka 2. itariki zitatu ukwezi kwa gatandatu uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya iyo ngwara ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS risigura ko ari akaryo ko gutera kamo abanyagihugu kugira ngo bijukire kuvuza abana bavukana ubwo bumuga muri iyo ntumbero Radislas Butoyi aje n'umugambi w'igihugu wo kugwanya ngwara yasiguriye abamenyeshamakuru I Bujumbura ingene ubwo bumuga bumeze n'ingene buvugwa
ubugaro n'ubumuga mvukanwa ufata ibirenge ugatuma ibirenge by'umwana bihindukira bikarabana hanyuma bigaheza bigatuma iyo umwana atavuwe umwana atazashobora gutambuka cyangwa atazashobora kugenda ubwo bumuga gushika ntaki n'indi kihari utwovuga kigutera ariko kenshi icyo tumaze kubona nuko uva ku karonda ukuvuga yo mu muryango umuvyeyi umwe cyangwa bose bavukanye ubwo bumuga tuba dufise yo amahirwe yuko mu rubyaro rwabo ashobora kuzaboneka mo umwana tuba twari twifuza yuko aza kivutse ariko yakerewe ntarenze umwaka ataraza kwa muganga naho yo yatangwe gutambuka ntabaramenyera amagufa n'amakonyero ntibabirakongatara n'inkigiti mu kirundi bacu mugani ngo ikiti kigororwa kikiri gito kwa muganga nta nakimwe bariha
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwifuza ko iyo ngwara iranduranwa n'imizi mu Burundi raporo yakozwe yerekana ko kuva mu mwaka w'2011 abana barenga 400 bamaze kuvugwa bagakira ku kwezi ibigo 9 biri mu gihugu bivura iyo ngwara byakira abana bari hagati ya 30 na 50 ni mu gihe ku mwaka avuka abana bafise ubwo bumuga hafi amajana 6 kubo babacibaza ko iyo ngwara ifatiye ku bintazi canke uburozi umugambi w'igihugu jejwe kugirwanya urafise ico ubabwira
akamutwotera bazeye nuko ubumuga bw'ubugaro suburozi sumuvumo niwandi bibaza yuko ubugaro bishobora kuva kuri bisigo umuvyeyi yatambutse ni iki dokuvuga ibintazi abo rero bakabimenye baraheza bakabandanya ubumuga bw'ubugaro hariya kandi murumva ko bibabaje kuko umwana babuze ubufasha na cane cane uhari ariko n'ubumuga bushobora kuba buriho nkuko undi mwana ashobora kuvuga n'ubumuga bwa rwo bwose nyazo gira abantu bababesha cyangwa babahenda ngo bazobasengera cyangwa babashire mu bwato cyangwa babacice mu sekuru ngo akire cyangwa bamubashire kutundi utundi tugenegene two mu miryango ngo akire iyo atavuwe aramugara niba kandi twa tubona iyo turiko turatembera muri ville cyangwa usanga umuntu agenda ku majisho y'ikirenge ujya no kuvuga n'ubumuga butavuwe
ibigo bivura ingwara y'ubugaru biri mu ntara za Kirundo, Muyinga, Rugigi, Makamba, Gitega, Ngozi, Cibitoke, Bujumbura na Rumonge. Umugambi wo kuvura iyo ngwara y'ubugaru ufashwe mu mugongo n'ishami mpuzamakungu Kristu Hope Works ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'urunane rw'abagendana b'umuga mu gihugu. Pye Clavini Nkuru, Kigali, ku Bwijwi rya Amerika.
Mu mupira w'amaguru ejo kuwa kabiri ikipe y'igihugu y'u Rwanda izahura n'ikipe y'igihugu ya Senegal mu mukino w'umunsi wa kabiri mu itsinda rya 12 mu rugendo rwo guhatanira uburenganzira bwo kuzajya mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu kizakinirwa muri Cote d'Ivoire umwaka utaha Kigali Jean-Claude Munyandinda
Ikipe y'igihugu Rwanda y'umupira maguru yamaze kugera muri Senegal aho igomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Senegal umukino w'umunsi wa kabiri mu majonjora mu itsinda rya 12 mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu kizakinurwa muri Cote d'Ivoire mu mpeshyi umwaka utaha uyu mukino hagati y'Amavubi y'u Rwanda n'intare za Senegal uteganyijwe kubera kuri Stade Abdoulaye Wade ejo kuwa kabiri guhera saa 3 z'ijoro ku isaha y'i Kigali byari biteganyijwe ko amakipe yombi yagombaga guhurira kuri Stade Huye Butare ariko uyu mukino wari muwe nyuma yuko impuzamakirahamwe y'umupira maguru muri Afrika CAF isanze iyi stade hari ibyo tujuje kandi ko mu mujyi wa Butare nta mahoteli hari ashobora kwakira abashyitsi benshi bo ku rwego rwo hejuru ibi biraca amarenga ko Senegal ariyo izabyungukiramo kuko ishobora kuzakinira iwayo mu rugo imikino ibiri izahihuza n'u Rwanda ni ukuvuga umukino ubanza n'umukino wo kwishyura Senegal igiye gukina uyu mukino ifite akanyamuneza dore ko ejo wundi kwa gatandatu yatsinze ikipe y'igihugu ya Benin bitego 3 kuri 1 kuri Stade Abdoulaye Wade ku ruhande rw'Amavubi y'u Rwanda nabo ngo icyizere ni cyose nyuma yo kunganya na Mozambique igitego 1 kuri 1 kwa kane y'icyumwe rugishize mu mukino w'umunsi wa mbere muri amajonjora mu tsinda wabere kuri stade FNB muri Afrika y'Epfo nyuma y'uwo mukino kapiteni w'u Rwanda Medi Kagere yatangaje ko kubona inota ryo hanze bitari byoroshye
turashimiye Imana ko tubonye inota rimwe ariko ko bizi mukino wari ukomeye gusa it was all about the small details kwa kundi kwirara ariko what I can say I congratulate my players my teammates ikintu bakoze na akazi gakomeye bakoze kubona inota rimwe washimiye inota tubonye nago twakoresheje chances twabonye naho bari bananiwe kwa bona ko dufite imbaraga kugira ngo byibura aka kantu kandi match ya mbere bikome ntago iba yoroshye niyo mpamvu gukina aho kabone inota rimwe ntago ari ibintu byoroshye
kugeza ubu nyuma y'umunsi wa mbere w'imikino muri ritsinda rya 12 ikipe ya mbere ni Senegal ifite amanota 3 ku mwanya wa kabiri hakaza Rwanda na Mozambique zombi zikaba zifite inota rimwe hanyuma ku mwanya wa kane naho hanyuma hakaba Benin ifite 0 n'umwe rabitego bibiri tukiri mu mpira maguru ikipe y'igihugu Rwanda mu kiciro cy'abagore yamaze gusezererwa mu rushanwa rya Sekafa ririmo kubera mu mujyi wa Jinja muri Uganda muri rushanwa amakipe 8 niyo yari yaserutse agabanyije mu matsinda 2 itsinda rya mbere ryari rigizwe na Uganda Burundi Djibouti n'u Rwanda mu itsinda rya kabiri hari harimo Ethiopia Tanzania Zanzibar na Sudan y'Epfo ikipe y'u Rwanda ejo ku cyumweru yakinye umukino wayo wa gatatu na wanyuma mu itsinda wayihuje na Djibouti nayo yari yararangije gusezererwa uyu mukino wari wo kurangiza umuhango kuko abakinnyi b'umutoza Sosten Habimana bari baratakaje imikino ibiri ibanza ku ikubitiro batsinzwe na Uganda ibitego biri ku busa hanyuma batsindwa n'u Burundi ibitego biri kuri kimwe yari Claude Munyandinda i Kigali
ikipe y'igihugu y'u Burundi y'umupira w'amaguru y'abagore izakina umukino wa kimwe cya kabiri mu marushanwa ya Sekafa abera mu mujyi wa Jinja muri Uganda muri basketball naho irushanwa ry'u Burundi kuri iki cyumweru ryari rigeze ku munsi wa karindwi ikipe urunani rwirahira remesha ku minota 77 kuri 77 inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
Iyo higanwa cy'u Burundi muri basketball kuno w'Imana hari inkino zitezwe cyane zihuza imigwi mu gisagara cya Bujumbura. Jimkana yari mu kibanza cya mbere itaratsindwa na rimwe kuno w'Imana niyo yatakaza ikibanza cya mbere itsinzwe na Rezipo ku minota 82 kuri 72. Umenyereza wa Rezipo akabamenyesha ko bari baje biteguye kugira bakosora amakosa bahoramwo kandi aremeza ko imigwi bagiye kuzohura yobitega.
Fazare biragaragara ko twayitanguye nabi ko twahereye kuma defense abiri ariko twagiye tubona amaherero bya amadefense nayo nyine yari giha bameza kugira ngo ushobore munashobora gukosora ka justa ibyabakeneye kwa justa niyo navuga ngo gushika ubu nicyo kintu cyatubaye ko twarashoboye kwa justa bimwe bimwe ariho match twari twakinye contre urunani yatwiyaka ku munota wa nyuma navuga ko twari muri processus yo gukosora kandi n'ubu tukiri kuko n'ubu byose ntirabikora neza ariko bihangiro n'ubwo uko tuzashobora gutakaza match n'imwe uko byoshoboka
urundi rukina rwari rwitezwe cyane rwahuje urunani na remesha rwabereye mu ntara ya Makamba urunani ni rwatahukanye insinzi ku minota 77 kuri 77 kugeza ubu muri iryo higanwa nta mugwi n'umwe utaratsindwa ivyerekana ko uzoritahukana zoba yarikoreye mu mupira w'amaguru naho mu gikombe buri ku CAF Cup citiriwe kwikukira ku Burundi kuno w'Imana niho haba inkino z'igice cya kabiri gishiri cya nyuma mu cibitoke umugwi wa Bumamuru waruramutse wakira Flambeau de Saint bazohurira no mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu ruzoba kuri no wa gatandatu umugwi wa Bumamuru no watahukanye insinzi ibitsindo bitatu kuri kimwe Rukundo Jean de Dieu umenyereza agira kabiri wa Flambeau de Saint amenyesha ko ugo rukino barufashe nk'uko kwitegurira igikombe cy'umukuru w'igihugu bipfuza gutwara aricyo gituma bataruhaye agaciro kanini
izo matches zibiri ugaragaza kugira iwa valeur usumba iyindi kandi uvuga ko kwitwe rero agaciro kanini kari kuri finale ya Coupe du President cyo gituma natwashe tanze chance ku bajere bashoboka kugira ngo nabo bakine be experiment turabaho bageze turabe ko n'abashasha bashobora kudufasha kuri match finale n'ibyo rero twako turaraho muri ni match ubundi nta objective ni twari twifite
mu rundi rukino rw'ico gice cya kabiri gishiri cya nyuma Atletico ni Ore yatsinze Top Junior ibitsindo bitatu kuri kimwe nyene iyo migwi yatsinze Izo cyihurira mu rukino rwa nyuma igenekezo rya 18 za kuno kwezi turimo mu mupira w'amaguru kandi mu gisata cy'abigeme kuri no wa Mungu Ubugande bwatsinze Uburundi bitsindo 4 kuri kimwe mu rukino rwa nyuma rwo mu itsinda A rigizwe n'Uburundi Uganda Rwanda na Djibouti mu nkino za Sekafa zihuza imigwi iserukira bihugu y'abigeme naho Burundi bwatsinzwe kubera bwatsinze Uganda bitsindo 2 kuri kimwe na Djibouti bitsindo 3 ku busa Uburundi uzokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma uwo mugwi w'Uburundi uzitabira inkino z'igikombe cya Afrika kizobera muri Maroc mu ntango z'ukwezi kw'indwi Belize ni nahazwe icegera cy'umenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko izo nkino ziriko zirabereka igikenewe gukosorwa
je cyo novuga izi nkino zaje muri sanse yo kudufasha twebwe kubera zidufasha kubona nivo yacu ahiri ubunye nico tugiye kongereza nitwataha kuvuga ngo umusaruro ngo ni mubi oyayi niho tugeza ariko tuzogenda kwitegura neza bidufasha kubona hariya muri kane aho tugiye ko bitagiye koroha tugiye kongereza izindi nkomezi kongereza n'abandi bakinyi hama hariya bigende neza kurutanga
tumenyeshe ko mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma Uburundi buzoherekezwa na Uganda ibyo bihugu bikaba birindiriye ibizova mu itsinda B rigizwe na Ethiopia Tanzania, Zanzibar na Sudani yo mu manuko. Inkino zo muri iryo tsinda bikaba bitekanije ko zirangira kuri uno wa mbere. Desire Tundimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Aha ni dusoreje aya makuru hamwe n'abagenzi banje bamfashije kuyabagezaho. Mbashimire kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.